Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isamiraniri Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Muriwe neza nshuti mwese duteramanye. Muri kumwe na Fidel Niyongabo. Mu Burundi twumvikanira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22. Mu Rwanda turi kuri FM 88 n'ibice 3 ya Radio Ijwi rya bose no kuri FM 104 n'ibice 3 y'Ijwi rya Amerika. Kuri uyu wa mbere amakungu arahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe gukinga ibiza bihitana abanyagihugu batari mu ntambara.
Nk'ayo makamyo ajejwe kuzimya imiriro iyo yadutse yacari mike cyane hari ntaho zishika zitanu zitararonka. Ubwo rero naho ziri zirashaje, hamwe hateye impanuka y'umuriro ku mazu agerekeranye byo tugora.
Uyu ni Antoine Ntemako ayoboye igisata kijejwe gukinga ibiza mu Burundi, avuga ku buryo buke bafise bwo gukinga abanyagihugu ibiza. Muri Myanmar, umukuru w'igihugu Aung San Suu Kyi yakuwe ku butegetsi na leta yiwe n'abasirikare ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa kabiri kurangiye yasubiye kugaragara. Nicolas Sarkozy yahoze ari perezida w'Ubufaransa yagiwe n'ibyaha bya ruswa. Ubushinwa bwiyemeje guha igihugu cya Afghanistan incandago 400,000 za COVID-19. Idonido ry'amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Muri Myanmar, umukuru w'igihugu Aung San Suu Kyi yakuwe ku butegetsi na leta yiwe n'abasirikare ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa kabiri kurangiye yasubiye kugaragara. Thomas Kamirindi niyo nkuru adufiti.
Aung San Suu Kyi yitabye urukiko rwakoreshaga ubuhanga bw'amashusho ya video. Nubwa mbere na mbere yarageze ahagaragara nyuma ya kudeta. Afungiye iwe mu rugo ku icumbi rye ry'akazi. Aung San Suu Kyi w'imyaka 75 y'amavuko aregwa ibyaha bitatu: gushishikariza rubanda kwigomeka ku mugaragaro ku butegetsi, kwica amategeko agenga ibihe by'ibiza kubera gukoresha amakoraniro anyuranyije n'ingamba zo kwirinda COVID-19, no kwica amategeko agenga kohereza no gutumira ibicuruzwa mu mahanga. Mwese akaba akoze iwe mu rugo. Abagenzacyaha bavuga ko bahatahuye amaradiyo y'itumanaho atandatu atandikishije mu mategeko kandi yatumije mu mahanga atabisabiye uruhushya. Biramutse bimuhamye ibyo byaha byose, ntiyazabasha kongera kwiyamamaza mu matora ataha abasirikari bavuga ko bazakoresha nyuma y'umwaka. Ingufu za gisirikari basubira mu myigaragambyo ari bihumbi n'ibihumbi, cyane cyane Yangon, umuji wa mbere mu bunini. Abasirikari babarashemo ibyuka biryana mu maso, ariko ejo bwo babarashe n'amasasu y'intambara. Abaturage 18 barapfuye, abandi 30 barakomeretse nk'uko umuryango w'abibumbye wabitangaje. Imyigaragambyo imaze ukwezi kose iba idacogora buri munsi mu gihugu cyose cya Myanmar, kera kitwaga Birmania, kuva kudeta ibaye ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa kabiri gushize.
Urakoze Thomas. Umukunzi w'umumenyeshamakuru Jamal Khashoggi yishwe urw'agashinyaguro asaba ko umuganwa wa Arabia Saudite Mohammed bin Salman ahanwa bidatevye kubera ubwo bwicanyi. Ibindi kuri ino nkuru na mugenzi wacu Diane Nini nahazwe.
Mu itangazo yacishije ku rubuga rwe rwa Twitter, Hatis Kenjiz yasiguye ko umuganwa Mohammed bin Salman adahanywe vyoba vyerekana ko umwicanyi ashobora kwidegembya inyuma yo gukora ububisha, kandi ibi kubwiwe bigashobora kubangamira isi. Ubutumwa bw'umukunzi wa Khashoggi buje bukurikira raporo y'urwego rw'iperereza rya Amerika ryemeje kuwa gatanu w'indwi iheze ko umuganwa bin Salman ariwe yatanze itegeko ryo kwica umenyeshamakuru Jamal Khashoggi. Mu gihe Amerika yafatiye ibihano abantu 76 bakekwa ko ibyaha bitandukanye birimo iyicwa rya Khashoggi, umukunzi wiwe avuga ko ivyo bihano ataco bivuze kuko bidakora ku muganwa Mohammed bin Salman. Kuri Twitter yiwe, Hatis yanditse ati: ni ngombwa ko guhera kuri president wa Amerika Joe Biden, abategetsi bose b'isi bibaza niba biteguriye kuzohora bahana iminwe n'umuntu hari ivyemezo ko yakoze amaraso ariko akabandanya yidegembya. Kuvyirengagiza bizotuma dutakaza ubuntu. Arabia Saudite yaremeye ko Khashoggi yishwe, ariko ivuga ko yishwe bitagambirijwe, kandi yongera ihakana yivuye inyuma uruhara rw'umuganwa Mohammed bin Salman muri iryo yicwa. ico gihugu cyateye kandi vyatsi ibiri muri rapport ya leta zunze ubumwe za Amerika kivuga ko yuzuye ububeshi. Amerika yo yemeza ko iyo umuganwa Mohammed bin Salman adatanga itegeko Jamal Khashoggi atari kwicwa. Twibutse kumenyesha makuru Jamal Khashoggi yiciwe mu buserukizi bwa Arabia Saudite muri Turkiye mu kwezi kwa 10 mu 2018 akataguwe ibihimba by'umubiri wiwe. Ibisigarira vyiwe kugeza ino saha ntawuzi yo biri.
Ubushinwa bwiyemeje guha igihugu cya Afghanistan incandago ibihumbi 400 za COVID-19 mu ntumbero yo gukomeza umugambi w'incandago watanguye mu ndwi irangiye. Ido nido na Eugenie Mukankusi.
Ambasaderi w'Ubushinwa i Kabul yabivugiye mu nama yagiranye n'abayobozi bashinzwe ubuzima muri Afghanistan. Ushinzwe programu y'ikingira muri Minisiteri y'Ubuzima yavuze ko inkingo za Sinopharm zakorewe mu Bushinwa zemejwe n'ishami rya ONU ryita ku buzima w'emesi, ariko kugeza zabonekera kitari cyamenyekana. Yavuze ko kugeza ubu abakozi bo mu buvuzi barenga gato 12,000 aribo bahawe inkingo mu ntara zose 34 za Afghanistan. Gukingira abashinzwe umutekano nabyo byaratangiye, nk'uko undi mutegetsi utashatse ko amazina ye atangazwa yabibwiye itangazamakuru. Afghanistan yabaruwemo abantu 55,733 banduye virusi ya corona n'ibihumbi 2,444 bapfuye. Cyakora impuguke zivuga ko imibare yose idatangazwa bitewe n'uko abapimwa ari bake kandi no kugera ku bigo nderabuzima bitoroshye mu gihugu cyogujwe n'intambara. Ingabo za guverinoma ya Afghanistan zibasiwe n'ibitero by'amaganirwa ku nyeshyamba z'abatalibani kuva mu kwezi kwa 9 ubwo impande zose zinjiraga mu biganiro zafashijwemo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byabereye ikata. Abatalibani bakunze guhakana uruhare muri urwo rugomo. Uwo mutwe w'abarwanyi onavuze ko ushyigikiye gahunda y'ikingira.
Urakoze Eugene. Amatohoza y'ikigo mpuzamakungu CEST CNC gikorera mu gisata cyo guhanahana amakuru yerekana ko ibitegiri by'abashigikiye urucandago rwa COVID-19 byiyongeye ugereranije n'uko byari mu mwaka w'2020. Inkuru tubaza mugenzi wacu Diana Nini Nahazo.
Ivyigwa vy'ico kigo vyakozwe mu bihugu bitandatu arivyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubufaransa, Ubudagi, Ubwongereza, Ubuyapani na Suede. Muri ivyo vyirwa, Ubwongereza buvuze imbere mu gushigikira urucanco rwa COVID-19. Mu kwezi kw'icenda ko mwaka uheze, kubabajijwe 60% bari barushigikiye, ubu abarushigikiye bakaba bageze kuri 89%. Mu Faransa naho 59% by'ababajijwe bavuze ko bazoruhabwa canke baruhawe, mu gihe abari bavuze ko bashigikiye urwo rucanco mu kwa 12 ko mu 2020 muri ico gihugu bari bice 40% by'ababajijwe. Muri Suede ibitigiri vyariyongereye biboneka. Mu kwezi kw'icenda ko mwaka uheze bari ibice 51%, ariko ubu abavuga ko biteguriye gucandarwa n'ibice 76%. Naho biri uko, abenshi mu babajijwe bavuga ko batizeye ko urwo rucanco ruzoshobora gushikira bose byihuse nk'uko bavyipfuza. 3 kuri 4 mu babajijwe mu Bwongereza barizeye ko bizokwihuta ko baruhabwa. 32% nibo bonyene bizera ko bazoruhabwa byihuse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, 22% mu Faransa na 20% muri Suede. Ikindi kubabajijwe ikibazo co kumenya niba ku bwabo hobanza gutangwa incanco canke kunagura ubutunzi bwasinze kajo n'ikiza ca corona, abenshi bishuye ko bipfuza ubwa mbere ko abantu babanza gukingirwa ivyo kunagura ubutunzi bikaze inyuma. Mu Faransa ariko abanyagihugu benshi bashigikiye ko imirimo yosubira kuba nka mbere, ivyo gukinga bigakurikira.
Urakoze Diane. Nicolas Sarkozy yahoze ari perezida w'Ubufaransa yagiwe n'ivyaha vya ruswa. Eugenie Mukankusi arabandanya iyi nkuru.
Uyu munsi kuwa mbere abacamanza bavuze ko uwari perezida w'Ubufaransa Nicolas Sarkozy ahamwe n'icyaha cyo kugerageza guha ruswa umucamanza no gushaka gukoresha ububasha yari afite kugira ngo agere ku nyungu ze. Bamukatiye gufunga imyaka 3 irimo 2 yisubika gihano. Sarkozy wayoboye Ubufaransa kuva mu 2007 kugeza muri 2012 yavuze ko nta kosa yakoze. Yumvikanishije ko ahubwo ari abashinjacyaha mu bijyanye n'imari bamuhigaga babishyizemo ingufu bivanga mu bibazo bye bwite. Nicolas Sarkozy wafashe ikiruhuko mu bijyanye na politiki, afite iminsi 10 yo kujuririra icyemezo cy'urukiko. Ni umuperezida wa kabiri w'Ubufaransa uhamijwe ibyaha bya ruswa nyuma ya Jacques Chirac. Abashinjacyaha babashije kwemeza abacamanza ko Sarkozy yemereye umwanya mucamanza Gilbert Azibert i Monaco ari uko amuhaye amakuru y'ibanga hajyanye n'ibirego by'uko yakiriye amafaranga mu buryo bunyuranyije n'amategeko mu bikorwa byo kwiyamamaza mu mwaka wa 2007.
Turagushimiye Eugene. Abafaransa kazi bari baragiye muri leta ya Kiislamu bapfungiwe muri kigihe muri Siriya babandanya kwicisha inzara mu gihe leta y'Ubufaransa yanse ibyo basabye byo kubasubiza mu gihugu cy'Ubufaransa hamwe n'abana babo. Eugene Mukangusa araduha ibindi.
Abafaransa kazi byibura 12 bari barinjiye mu mutwe wa leta ya Kiislamu muri Siriya batangiye kwicisha inzara mu cyumweru gishize bamagana icyemezo cy'abategetsi b'Ubufaransa banze kubagarura mu gihugu. Bose hamwe uko ari 80 n'abana babo 200 babayeho nabi mu nkambi cyangwa se muri gereza zitazwi muri Siriya. Baramagana icyo bita gufungirwa ubusa bitagira iherezo kandi bidafite intego. Barasaba kugezwa imbere y'ubutabera mu Faransa ku byaha by'urugomo baregwa. Marie Doze ubunganira mu mategeko hasobanura ko abo bafaransa kazi babayeho nabi mu nkambi ya Al-Hornier Rouge mu majyaruguru ya Siriya. Akavuga ko ibibazo byabo bisa n'ibitagira iherezo mu gihe umucamanza w'Ubufaransa yatanze impapuro zo kubata muri yombi ku rwego mpuzamahanga kandi ubutabera bw'Ubufaransa bushaka kubakurikirana. Kubera izo mpamvu abo bafaransa kazi ntibashobora kuburanira muri Siriya cyangwa muri Kurdistan ya ruguru. Cyakora abayobozi mu Bufaransa banze kugarura abo bagore mu gihugu. Igitutu kiriyongera ku Bufaransa ngo iki gihugu ubwacyo cyite ku kibazo cy'abo bagore. Intumwa idasanzwe ya ONU mu bijyanye no kubungabunga uburenganzira bwa muntu yasobanuye ko imibereho muri izo nkambi zo muri Siriya idakwiye ikiremwa muntu.
Ayo yari amwamwe mu makuru avuga hirya no hino ku isi. Muriko mubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mukanya amakuru yo mu karere ka Afrika y'ibiyaga binini. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini kuri uyu wa mbere itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatatu amakungu arahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe gukinga ibiza bihitana abanyagihugu batari mu ntambara, Journée Mondiale de la Protection Civile. Mu Burundi igisata kijeje ko gukinga ibiza kivuga ko uwo munsi ushitse mu gihe ibonekeza ibiza biturutse ku myuzure y'amazi n'imiriro bihitana abatari bake. Umumenyesha makuru wacu Pierre Claver niyo nkuru arabiducira ku mayange ari mu Rwanda.
Abantu batari munsi y'amajana 5 nibo bapfa bahitanywe n'ibiza mu Burundi ku mwaka nk'uko byerekanwa n'igisata kijeje gukinga ibiza mu gihugu. Abo bahitanwa n'imyuzurire y'amazi, amazu asiduka akagwa ku bantu, imiriro ihitana amazu n'amasoko, imisozi isiduka n'ibindi. Amasanganya yo mu ibarabara nayo ahitana barengabo, hakiyongera ko rero ubutunzi bw'igihugu n'imiryango buhahonera nk'uko ico gisata kivyemeza. Kuri uyu munsi mpuzamakungu hariwe gukinga ibiza bihitana abanyagihugu batari mu ntambara, igisata kijejwe gukinga ibiza mu gihugu kivuga ko gifise ubukene budasanzwe mu vyerekeye uburyo bwo gutabara abantu igihe hadutse ibiza. Antoine Ntemako atwara ico gisata hari mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru i Bujumbura.
Nk'ayo makamyo ajejwe gukuzimya imiriro iyo yadutse yacari mike cane, hari ntazo shika zitanze zitararonka ntaranga ya mwaro cankuzo mubanza n'izindi. Ubwo rero naho ziri zirashaje bikenewe yuko ayo makamyo yokwira igihugu cose ma provinsi yose. Hamwe hateye impanuka y'umuriro ku mazu agerekeranye ziho tugora turacari bake cane muri ico gisata. Ubundi buryo ni iki? Ni impuzu zo kwambara hageze kuzimya imiriro. Ikindi kiri ingorane ni ibigega byo gutabara. Murabiye nk'aho ibyase mu gatumba cyangwa ibyashitse inyeme mpundo mu cyitoki n'ahandi, tumara iminsi 3-4 tutararonka niyo tubagarukira kuko atakigega dufise arifungurwa aramahema cyangwa imiti.
Abibuka neza ingene biza bibabaza n'abanyagihugu bo mu gisagara cha Bujumbura muri quartier ya Kajaga batewe n'amazi y'ikiyaga cha Tanganyika mu ndwi zibiri ziheze.
Imyuzure yaje bukebuke muta masata yeje nta muntu umwe arasubiye kuryama ngaha mu gace. Abantu bari kuba arimuka bose nta muntu umwe akihaba bose bimuze.
Twe twenyine turi benshi burem twe tuko turivugisha rana bamaze kugenda.
Iruhande y'ivyo abajejwe gukingira ibidukikije bababazwa nuko hasigaye hibonekeza izindi mpanuka z'ibikoko ziva mu kiyaga cha Tanganyika zikajya abantu. Mu mezi 6 aheze imvubu zisha abantu 10 i Bujumbura no mu bumanuko bw'igihugu i Nyanza Lake. Mamere Sabushimike atwara ishirahamwe ry'abagenzi b'ibidukikije Les Amis de la Nature arasigura igituma imvubu zisigaye zisohoka mu mazi zikiye inkombe.
Izo mvubu nyinshi ziriko zica abantu ari uko zavogerewe n'abo bantu. ahantu zahora zirisha ntihakiriho harubatswe amazu ahandi hararimwa kuva inyanzarake kuduga guca mu rumonge kuduga mu kigwena mu minago gushika ku magara aho hose imvubu zica ziburaho zirisha naho ziza ziratembera ishavuri rigaca riba ryinshi uwo zibonye zikaza kwivuna zigaca zimwica abarovyi n'abarimyi ibishonje zataye aho zahora ziba urabona ko kubona imvubu iva mu kiyaga Tanganyika duga ibujumbura mu gisagara igashika kuri Stella haba hari ikintu cahindutse amategeko akinga amazi yaraho nyanzwe za metero 150 ntizakurikijwe
igisata kiri mu gipolisi kijeje gukinga impanuka kirafise ico gihanura abanyagihugu mu kwirinda impanuka cyane cyane mu gihe c'imvura
guca imikobeko kandi leta yamaze kubihimiriza ku mitumba kugira ngo yogabanye imirindi y'imvura y'amazi y'imvura kudasubira kubaka ahantu hatakwiye kubakwa iki nacho gusibura imiserege aya mazi ava ku mabati twomenyerera kubashira mu binogo by'amabuye kugira tugabanye imirindi y'amazi ihitana abantu bari hepfo yabo isi ubasigari bwambura ahantu henshi yuko hotegwa ibiti
mu myaka 10 iheze impanuka ni kimwe mu byahitanye abantu benshi ku isi kurusha intambara cyane cyane mu bihugu by'akare ka Afrika y'ibiyaga binini nkuko byerekanwa n'ishyamwe mpuzamakungu ONU Clave Nkuru Kigali kubwijwe rya Amerika.
Urakoze Clave. Mu Burundi kandi Perezida Evariste Ndayishimiye agabisha abakuru ba 14 bose banyuruza amafaranga y'amatagisi ko bashobora kuvanwa mu kazi. Perezida Ndayishimiye yaratangaje ko agiye gukurikiranira hafi bijanye n'amafaranga y'amatagisi yinjira mu kigega cya leta. Yamarishira hamwe Oricome rwanyi giturire n'isesa kugwa ry'amatungo ya leta bivuga ko ico gikorwa kitoroshe ngo kuko mu bisanzwe abanyuruza amatungo ya leta bakwiragiye mu nzego zayo zitandukanye. Nguru twateguriwe na mugenzi wacu Eroje Wirikaneza.
Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yemeza ko mu gihe amafaranga anyuruzwa n'abakozi ba leta yasubizwa mu kigega cyayo yoba ari amafaranga ahagije kugira ngo igihugu citeze imbere mu kwishyiriraho inyubako z'iterambere harimo amabarabara, ibitaro n'ibindi hamwe no kuronsa umunyagankuba w'abanyagihugu. Umukuru w'Imana yiriwe muri komine Buraza indi mu ntara ya Gitega avukamwo hagati na hagati mu gihugu hari mu bikorwa byo kwigira insinzi yamushikanye mu kibanza cya perezida mu mwaka ushize. Evariste Ndayishimiye yaneguye rwose abastanteri banyonora amatungo ya leta yemeza ko igihe cyabo cyarangiye.
Duheruka kugira ikintu cyagahinyuza turaba ingene amakomine abungabunga ituga rya komine na kamara maza gusanga bene gihugu batanga amakori akariribwa iyo nyene ntiyigira shika mu kigega cya komine ahanagira mbere ngabishi babura amatari na bamusitanteri kuva ubu tukazoza guhinyuza tugasanga turosa amahera menshi kurushaho mwahora muronka uwo musitanteri azaca atanga imihoho atawirwa aramwirukana kubera iki turinda kuva ibujumbura tuje guhinyuza siyo yarari tubandaye tumuhemba ariko aranyonora ituga ry'igihugu musitanteri kanura babura matari duheruka kubaha abahanuzi bajejwe iterambere muhanuzi ujejwe iterambere tuzoza kuraba mu ikomine tugasanga amahera ciyaboneka kuko tuje utabivuze uzumenye yuko ariwe uzofatwa kuko ntiwatubereye ijisho.
Afatiye kuberutse kwemezwa n'umushikiranganji ajejwe intwaro yo hagati ko mu makomine atatu yonyene ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura ku munsi umwe hahora hanyuruzwa imiliyoni zirenga 120 Gabriel Rufyiri yarongoye ishirahamwe Oricome rwanyi giturire n'isesa kugwa ry'amatungo ya leta asanga amafaranga yagenewe kuja mu kigega ca leta yibwa angana n'ayikoresha ku mwaka
mu mwaka amamiliyaridi ashika ku 15 mu makomine atarenga 3 iyumviriro tugiye mu makomine 119 murumva yuko ari hafi bije y'igihugu cyose aho ni tuvuze ayagenda mu masoko ya leta n'ahandi amamiliyaridi arenga 1,500 agenda mu mifuko y'abantu murumva yuko ibyo kuvuga ko igihugu cyacu cy'u Burundi gikenye bitarimwo ahubwo gikenye abantu biteka bashize kure zangwara abagiriki bakera batoye z'ukwipfuza n'umunezero urenze umuntu aza gutwara abandi ibintu by'umwina by'umunoho by'indandende babanza kubimukuramwo kuko indani banga bitabangikana
nawe badahuriza kugitegiri na president Ndayishimiye yemeza ko ibintu byayogeye wamaze guharura imiliyari zirenga 40 zija mu mifuko y'abantu ku mwaka utaje
na kamara maze kubona ahantu hahora hatozwa imiliyoni 5 mundwi hagatozwa imiliyoni 30 mundwi zizo 25 zagiye ahareho ndabagabishije basitanira imenye ubu ni babenye naribo baja kupima bigeragereza ubushikiragaje bw'intu hariho hagati bukazorungika baza guhinyuza bagasanga baciye bunguka ni musitanira bayahora arayiba none twovuga ko ari inde tuzovuga ko ari inde yahora yiba ubu tuzoza turaza twirabira uwo tuzosanga yahora samara tuzomurungika gusamara ntakunde biramara maji twasanze mu gihugu cyose hashobora kuba hibwa imiliyaridi zirenga 40 mu mwaka nimwiyumvira nk'indongozi zisamara umugera wa corona ukatwinjirana rugaca turi amamiliyaridi y'amahera yo kuvura corona kubera indongozi zasamaye ayo mahera yokoze iki
rusiya twarawe ko mavuga ko ushaka kugwanya igiturire yakwiye guhera mu nzego zo hejuru z'igihugu
ahubwo nibintu biba kuhera kubatunganya amafaranga ya leta mu biro by'umukuru w'igihugu kugenda mu maserivisi yose ya leta kuko imyaka irenga 18 ishyirahamwe urikomere imaze rikora byarabibonye nuko usanga aba bantu inguvu bafise zirenze gusumbya iz'igihugu gifise n'umuntu wese rero aramutse abakoze ko niwe wenyine acagira ingorane rero abantu bose bariko barakora ivyo kubuza abanyoni n'ukuri barakwiye gushigikirwa twese tukabashigikira kuva mu biro by'umukuru w'igihugu gushika mu biro by'umukuru w'inamashinga amateka nkenguza amateka inzego z'igihugu zose aho bajera amafaranga abasuma barakomeye gose mwa kino gihe basumbye inguvu leta
mukurindira kwizo nguvu zera kumbure president ndayishimiye yamenyesha ko abantu bose bivye leta atakigongo yazobaha mu misi za azotanga ikigongo yakomboye zitandukanye kugeza barishise ntijya nyuma
nagira ndabwire buca dusora itegeko rigirira ikigongo mu bakozi bibi bapfunzwe muguwuzi yuko yagiye yivye atayarishe ntazovaye uwuzi ko yivye atayarishe ntazovaye na hazo wakwije bikwiye uwuzi yuko yakomerekeje umuntu bakavuga ati uyu muntu utegerezwa kumuhindisha akababaro ntazovaye atamuhayo ndishye akababaro
ikiganiro cy'umwaka uheze cy'umuryango mpuzamahanga rwanya igiturire Transparency International cyerekana ko Burundi buri mu bihugu 10 bya mbere ku isi bivugwa mu giturire bukaba muri ndwi bya mbere muri Afrika naho biruko kuva mu mwaka wa 2005 Burundi bwashize inzego nyinshi zigwanya igiturire zirimo brigade hamwe na sentare bigwanya igiturire hamwe n'ubushikiranganje bw'intwari bereye ariko bwobwo president mushasha akaba yarabufuse eroje uri ka neza ijwi rya Amerika
tuve mu Burundi tuze mu Rwanda aho imyiteguro yo gushingura padiri Ubalde Rurirangoga iriko iraba kuri centre ibanga ry'amahoro umenyesha makuru wacu Temistocle Mutizima yanyarukiyeyo maze adutegurira iyi nkuru
na mbere yo kugera ku ibanga ry'amahoro urasanganirwa n'imyiteguro igaragara ko yatangiye na mbere y'uko umurambo wa Padiri Ubalde Rurirangoga ugezwe mu Rwanda kuwa gatandatu w'icyumweru gishize imihanda yerekeza kuri iyi santere bigaragara ko yanyujijwemo imashini zisiba ibinogo n'izitsindagira igitaka kivanze n'urubuye cyashyizwemo ku ibanga ry'amahoro ubwaho haragaragara abakozi bake barimo abategura imva agomba gushyingurwamo abasukura kiliziya ndetse n'abatunganya ubusitani imihango yo guherekeza uyu musaseridoti wabaye rurangiranwa ku rwego rwa diyosezi gatulika ya Cyangugu akomokamo iratangirana n'umugoroba w'uyu wa mbere Padiri Habimana Ubaridi ayobora santere ibanga ry'amahoro
nagera hano Irusizi aranyura muri Eveshe naho bakora isengesho riringaniye ryo kumusezeraho iryo sengesho nirirangira nabwo baramuzana hano ku ibanga ry'amahoro aho yakorera ubutumwa ndetse ni ibanga ry'amahoro niwe arishinze naho abakristo baza kuba bahari tumusezereho naho harabisengesho nta gitambo cya misa kiri guturwe none
Padiri Rugirangoga Ubaridi yamamaye ahanini biturutse ku nyigisho ze zisa na mitima n'ubwiyunge kimwe n'ingabire yo gusengera abarwayi bakiyemerera ko bakira nyuma yo kwakirira umurambo waha ku ibanga ry'amahoro indi mihango yo kumusezeraho bwa nyuma no kumushyingura irakomeza kuri uyu wa kabiri icyakora ubuyobozi bwa santere ibanga ry'amahoro bwabwiye ijwi rya Amerika ko bijyanye n'amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya virusi ya corona yizitabirwa n'abantu bake cyane
amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya covid mu gihugu cyacu ateganya umubare muto cyane abantu baherekeza uwitabye Imana turimo gutoranya ko bigoye rero hazaba hari abapadiri birumvikana baringaniye bake na muryango we bakeya nabihaye Imana bakeya ntabwo imibare none hanyifite neza kuryo natanyiguha ariko tuzakora ku buryo twubahiriza amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya COVID-19
muri ibi bihe by'icyorezo cya COVID-19 iyi santere ibanga ry'amahoro ubwe yashinze benshi bafata nk'ahantu w'ingenzi cyane mu bijyanye no kwiyegereza Imana ntabwo ikigendwa nka mbere ariko kandi iyo uhageze ntubura bake baje kuhasengera bamwe mu baganiriye n'ijwi rya Amerika batubwiye ko bababajwe no kuba batazabasha guherekeza uwo bafata nk'umubyeyi wabo
ntabwo bitubabaje cyane kuko ari itegeko ariko nyine iyo itaba itegeko n'abana twari kuzabaza umubyeyi wacu rwose ibikorwa ajya dukorera mbega nibyo bizamugeza no mu ijuru
ko bavuga ngo ni umuryango n'abihaye Imana gusa tuzabifata uko bere ko tuzifatanya mu kababara
yabaye ngombwa nibejo tashobye kuba batuma ninjira hano ariko ko none naje kukiriyo cyo kwifatanya nako gahinda duhagazemo
twe nk'abakirisitu rero uretse mu maparuwasi yacu gutangira kumusabira misa mbega misa ziri gusabwa nicyo tugomba kumukorera kuko ntabwo twakwirengagiza ibya leta nabyo.
Padiri Ubaridi Rugirangoga yatabarutse ku itariki ya 8 y'ukwezi kwa mbere muri uyu mwaka w'2020 aguye muri leta zunze ubumwe za Amerika aho yari yaragiye mu masengesho yari asanzwe akorera hirya no hino yo gusengera abantu. Aba hafi ye bavuze ko yazize ukwiyongera k'uburwayi yari asanganywe kwatewe n'icyorezo cya COVID-19 yari akirutse. Yapfuye yari amaze imyaka 36 ari umusaseridoti, umurimo we wa gitumwa yawukoreye cyane muri diyoseze ya Cyangugu ari nayo akomokamo. Nubwo abagana ibanga ry'amahoro batazabasha kumuherekeza, bishimira ko agiye gushyingurwa kuri iyo santere nk'uko babyifuje. Temistocre Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Imvura nyinshi iri kiragwa muri iki gihe irabangamiye zimwe mu mpunzi z'Abarundi zahungiye mu ikambi ya Mutenderi mu gihugu cya Tanzania. Ni mu gihe haciye imyaka irenga 3 batarasanurirwa amazu, cyane cyane abadafise ubushobozi bwo kwifyaturira amatafari kugira baronswe amabati. Inkuru ya mugenzi wacu James Joven akorera mu ikambi y'impunzi z'Abarundi zahungiye mu gihugu cya Tanzania.
Umukecuru nta kuntu nyene ndifashije ndatakanze kweri abayuwe niko mwo tugarukira n'ukuri tugetse kureba
abagituye mu nzu z'amahema hanini n'abageze mu zabukuru abafise ubushobozi bwo kwifyaturira amatafari bo baronkeje amabati hama biyubakira inzu zikomeye. Muri iki gihe cy'imvura amaganya ni menshi kubera iyo imvura iguye haba ingaruka mbi kuri bo. Aba ni bamwe mu bavugiye kuri mikro y'Ijwi rya Amerika.
Nyene nta bushobozi nyene nta kuntu nyene ndishoboye kweri nta buryamo nta kifise ribereye uwo ngaho nyene nanje atakuntu nkishoboye kugira ngo fyature nje mu gitondo fyature amatafari ngo ndiyubakire zose byaramburiye
kandi naho imvura yagwa tukagerekerana nyine n'akantu gatoye umuntu yibombekezamo inzu no kugwa yaraguye ubuti burimo bwaraboze harigiye gishika nkajya no gusaba indaro agakoni ntekamo n'akantu nyene kubute niteri nafatanganyije imvura iguye bukuma imvura yaguye mu ziko ahantu ndyama n'ubusare bwarahezemwe nta n'akantu fise n'agasafuriya harigiye bampa nkajya gutira ubusahani bwobwo bwose yamugi babuntwaye bwose umve n'ibintu by'ibibazo byose nyene
inzira apfa ibiti bikavunika kubera umuyaga n'agahema kagatabuka imbeho nifurira nyagirwa kubera haba hanyagirwa nyene abana imbeho ikabica
natwe bo tukiri mu nzu z'amahema nk'ubu nk'imvura imaze iminsi igwa ihengera mu ijoro ikacigwa ibiswasi umuntu yaryama ko biranyagirwa ugasanga ariko aranyagirwa abura naho umwana musira nk'ubu nyene n'agafu gusanga kanyagiwe nko mu ijoro ukatusanga uriko uradodora ku nzu z'abandi biyubaka ngo bakugamishe uronke ukuntu ugamisha umwana gasanga ni hatari nyene nabo hari nabo bavyuka bakugurura ukugama n'abandi bigira nk'abatabyumvise
inkuba barafise nuko ndyama mu nzu imeze nabi mu kazi kava haburaho ndyama
twumva ugasanga twononekaye wari watwogeje gasanga ibivu biza birahunguruka biza ku meza gasaba rero ko wama uroze gasaba ni kagahuta guhera nawe ubona gateba no kutugira tukaronka
urabona n'isakaye nyene umuntu ara hariya no mu ijoro agira n'ibintu byo kuba kumva ibiyaga biragurutse cyane n'igisuma cyaza nacyumva sinzi impamvu zatumye bataduha ntacyo tume.
Ishyirahamwe Norwegian Refugee Council NRC njye rikorera mu gisata cyo kuronsa impunzi buraro ariko izo mpunzi zivuga yuko hakiri ikiringo cy'imyaka 2 zitararonswa amahema kibure inzu z'umwuzurira ibyo bita amatenti. Ubw'iyo mpamvu amahema bafise yaratabaguritse aha basaba iryo shyirahamwe kubagarukirako.
Tusaba baduhe cyane cyane bambaye nk'agatenti n'isawa canke bakampa agahema kugira ntitunyagirwe
nk'icyo twasaba nyene nk'abajejwe nyene ibyo kubakira abantu bo basaba bakaduha inzu kweri bo babakoze kuko biragoye.
Ishyirahamwe Norwegian Refugee Council ivuga yuko buraro ari kimwe mu bibazo bihambariye impunzi z'Abarundi zahungiye mu gihugu cya Tanzania. N'ibice 60% by'imiryango ituye mu nzu zidashemeye kandi ziharurwa yuko zari zo gushikiramo gusa. Ishyirahamwe ivuga yuko rizokubakira imiryango irenga gato 1,000 mu ntumbero yo kugabanya icyo kibazo. Mu nkambi ya Mutenderi iri mu ntara ya Kigoma mu burengerazuba bw'igihugu cya Tanzania, James Jovini, ku bw'Ijwi rya Amerika.
Njuti mwese mkunda radi juu ya Ameriki bigani tukwa wateguri mura kakanya bigaruki ngaha tulashimia gagenzi vachu bagizuru hara mitegu kwaja makuru tukwa washikirije tulimungoza chukweri kiza cha COVID-19 tulashimia kandi Fasil Gebeyehu ya tufashire kwa giranyi bigani tukwa wateguri tiene karekezi niwe ya bihagarari kuri mikro marikumena anje fide nyonga tuwaseze tuwe ifuriza kugiribi hevziza mubanda